ini Radio SBD Amerika. Radio SBD Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro, bigaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Uri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Ejo ku munsi wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umunsi w'amatora akomeye cyane mu ntango yiswe Super Tuesday, kubera amareta menshi yakoresheje amatora yo mu ntango ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'abarepubulika n'abademokrata.
Iyo hari amaheta ashika 16 atora ku munsi umwe, ubuzi neza iyo bitera bija kukubwira uti kumva umwe muri we abatsinda aronka amajwi menshi ubundi aronke make.
Uyu ni Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ivyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko ibitero vya Israel mu gice citwa Hamad mu gisagara ca Khan Yunis vyahitanye abantu benshi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Diane Nini Nahazwa.
Amakuru ya tutu ya here ku mugabane wa Afrika muri Chad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Sen Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000, aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Sen Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo ryasohoye n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa gwaje gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 n'200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cane ugeranije nayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari dasanzwe Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasavye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza ku bwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hissène Habré muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kimwa muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yaciriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwiheze niho abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano c'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe itegekanye igihano c'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'ugutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Iturokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta muri Ghana ari we yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa. Ghana ishobora gutakaza imiliyaridi zitatu n'amamiliyoni umunani mu madolari y'Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana bigenze uko. Nk'uko urwo rwandiko rubandanya kubivuga, Ghana yoja mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo. Ibanki y'isi yose ntaco iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana, gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha batinganyi iherutse kwemeza. Ikigega FMI naco cavuze ko ataco covuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa. Mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo. Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza. Senare muza makungu mana vya hasipeyi ya sohi mutahe ugu hagarika indongozi zivili zo mgizirikare chuburusia Sergei Kobilashe na Viktor Sokolov bagirizo hala lunini mubitero vya misire urusia bugagavye kuvyuma vyuma ya ganguwa muri Ukraine hagati ukweze kwicumi komu ihumbiwi na milongiwi na kabiri nukwa gata tu komu ihumbiwi na milongiwi na gata tu. President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilieneza ingingo ya hasipeyi yogu usohore lumutahe awa wategeti burusia. Abicishe ku rugaruka rwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Burusiya bumaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha. Bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'Uburusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine. Mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro ilahe mu Burundi yasohoreye umutahe president w'Uburusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajeje igisata c'abana mu Burusiya. Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine. Hagataho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suwede bwo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTA. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suwede yinjira ku mugaragaro muri OTA nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongriya yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suwede iza muri OTA, ugutse vya kwemerera Suwede kuba umunyamuryango wa OTA vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe vyabona ukwinjira kwa Suwede de muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya. Suwede yari maze irinjana bigera kuri 2 ataho yegamiye mu vy'amashirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN. Intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suwede na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suwede yari yatebejwe na Hongriya yakweze amaguru mu kwiyemerera inyuma yaho Tokyo yemereye bitagoranye kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN. Mu minyaka y'ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kubyemera.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ivyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Ninyuma yo kwinama nkenguzamateka y'Ubwongereza isavye ko hokwerekanwa uburyo burusha uburiho bwo kwerekana ko uburenganzira bwabo buzokubahirizwa imbere y'uko indege zibajana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Eje ni Mukankusi arabandanya inkuru.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda. Gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. abagize Senate y'Ubwongereza biganjemo habahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi mu Faransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari ya Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira abambere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Mu Burundi igisagara cya Bujumbura cyatanze iminsi 45 ntarengwa ko ku nzego z'ubuyobozi bwacu kugira bube bwarangije umwanda uburangwamwo. Eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye.
Muri iyo nama mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo na kugira abakuru w'amazone n'amakartiye ntibazohave bavuga ko bataburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo cisukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashinzwe zone, mwipange abashinzwe karitsiye, mubapange ibintu bizobakora ko ubu nabivuze kandi ndasohora no kwandika umukanya. Mwipange karasanyije 45 days kolera ni mucafu. Kolera ni ingwara y'umucafu. La maladie de mensale nayo amaso muheruka kugwara nayo nyene se la maladie de mensale. Nababwiye ko igisagara ca Bujumbura ari kinyuri c'igihugu. Imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga c'indege ca Bujumbura bw'abakungu bishobora ndaye ugashikira mu gisagara ca Bujumbura. Bazohora bacahe. Bashi mu mucafu. Reka rero ico tubigire binyaruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi y'iperezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera n'aho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo i Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku rikaba ubutunzi bwavuze Kuvika. Ijana ndadayibona nazirishije jewe nshuti ndabona ko nyadukiza korera kuko nasanze mu Rwanda ndogaruka mugati mushaka kuba nyamahanga bazaraza mwana mbwiwe umunyamahanga zoza ahantu kuburira mu nzira utashobora gusubira umutere kuri imbere yawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwijwe ijya Amerika ku ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora ico yiyemeje.
Yahaye dige kinini atamudoka tubona ngaha tutagutora yarara gusa ubu yarara digenda n'umutwe w'abene gihugu binyine gihugu bica biyaranje kuntu bajya baritwara n'umutwe niba bacha baritwara n'umutwe bapi baritwara aho bari bababujije nyene ko babita hare hare aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura iziga cibitwara igende nyene rasivye imifurege usanga yatimye no ukuragora aho dutiryo yarara gasanga habaye ikibazo beshi gasanga ko babita mu miserege aho bitagenewe bidushaka gutora igiturije biko bira gihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyo sanga hari isuku rike gasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara ya korera hamwe n'izindi ngwara z'isuku rike
aho muraruka bo basongwa cyane n'imyanda iyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana niho munye n'Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateka ibazo cyane gose nk'ubu twa twayera mu barabara turondera amazi dukoresha na urundi wo ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse yimvura utamwe amafaranga 500 kwibido imwe nta maduro nkwe gukoresha mu muryango nkatwegwe tukise nk'amawese mu mpango mu nzu tosha tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi yamazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi turaturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura
umukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe nayo masosiyete
hari marero twiruka twiruke naza ya masosiyete akura imicafu
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu batari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu
kangura rero nimwaba mushaka bamukerugere ntagire ahantu na hamwe sira kubona umwanda muri kisagara cha bujo mereza vira hana mana mereza jewe musuma muzobona naje kwikuburira haje 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 imbere ya ideal murabona je ndiko ndikuburira ndumwe sizobwira umuntu numwe kandi ntutoze kunda ntutoze kuko mtana kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndazi ko uwo muntu azoca mpe tushobora kujya guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda soko rico cyo gutagikunde kuko hagiye twa mudatera mashuko nokwera mucanga kuko ico kundu radishariza kubera iki mudatera mashuko kwirembo no kuterekana kwari kimenyetso kuko mudakunde igihugu
hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 y'ikigomerse cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu karere k'ibiyaga binini tuze muri leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri muri Amerika wari umunsi w'amatora akomeye cyane mu ntango yiswe Super Tuesday kubera amareta 15 yakoresheje amatora ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'aba Republika n'aba Democrat genzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University na Leon Sakizimana umuhinga akurikiranira hafi politike yo muri Amerika bakurikiranye ayo matora yababajije uko babonye ibiharuro vya mbere vyayavuyemwo dutangure twumvirize Professor Athanase Gahungu
iyi Super Tuesday iragoye mu buryo bwinshi iragoye kubera ibintu tumaze imisi twumva kuri Biden imyaka kuri Biden yerekeye abantu baza muri Etats Unis hama rero Trump nawe naho yagize imana akuru supreme kamurekura nawe naguma afise impangamye nibaza kwiga rito ndiko ndaraba nkurikirana ndaba yuko ari cyo byohindura
mu matora ariko arashikizwa biraboneka ko Perezida Biden ka ari imbere cyane rwose amajwi arenga 90% imbere yiwe yabo bandi bari yandikishije kugira ngo bazoserukire umugambwe mu gihe mu ba Republika Trump asana uri imbere mu majwi akaba ari kwahiganwa na Nikki Haley yahoze ari ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU mushigana yakizima na Leonce yumatora yabaye ejo ku munsi wa kabiri Super Tuesday mwayabonye gute
amatora kuri benshi utubira afite ni bimwe mu ndivyo byatangaje rwose kubera mu bisanzwe iyo harama itashika 16 atora ku munsi umwe mu bisanzwe washubona nyine ku bintu bizogenda ntubuzi neza iyo bitera bija kukubwira uti ukumva umwe muri we abatsinda ronka amajwi menshi ubundi aronke make mugabo uyu mwaka yabaye jame twaje tutuzi nyine bigenda nuvuga ko ku ruhande rwa Republika Trump twarabona nyine ko ategeza kwazocaronka amajwi agatsinda amahita nka yose mugabo kuno kuri Biden nabo nyine nuko nyene we usanga no kwiganwa abo bahiganwa tutari bakomeye cyane rwose ku buryo rero twasa nuko tubona iyo bintu biri ko biraja tugiranje na indi myaka yahera uko byahora bigenda kuri iyo Super Tuesday ntibyatangaje rwose cyane turavye mugabo giye kuraba turabe ko bose bakwiza amajwi akeneye kugira ngo babe bari bazotorwa bazasereka imigambwe yabo
Professor Athanase Gahungu murabona ko bishoboka ko Perezida Joe Biden asubira guhura na Donald Trump yahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora yo mu kwezi kwa 11
birashoboka nta kidashoboka Federico ariko hari ikintu catanguye muri iyi minsi byabo bantu bo muri za Michigane ndiko ndaraba usanga baravuga batoye mugaba gaca bashyiramo n'abitwa uncommitted ba bantu bavuga bati jewe nzofuma ndeka no kugenda kuza gutora nigumire muhira canke amajwi yanje ndaye ubundi muntu wari bwo wese
ibyo o nibaza ko nabari kumwe na Biden babona yuko biteye ubwoba kuko birashobora guhindura ingene ibyo matora bizogenda.
Muribaza ko imanza zihanze Donald Trump yazali prezida mu gisagara cha New York, mu gisagara cha Washington DC, eka muri Georgia, muribaza ko izo manza zishobora kugira ingaruka ku gikorwa cyo kwiyamamaza no kwitoza.
Nicyo uravye imanza zibagiriza z'imbere ya Trump ni nyinshi gose bafite ibyagiriza mu rucenda na rimwe amwagiriza ni bizibiriza shobora kutubwira ingaruka mbi kuri we na cyane cyane niyagera gushika ahajyanwa na Biden arumwe ku wundi mugabo ugiye kurabaza kumaronka abantu bashika ngira nka 25% kwijana naho ngira ngo yo kwica umuntu aguma mutora ariko uravye ko muri Amerika amatora ubuno tsinza tsinda vrema bava kunganya niyo habayemo umwe kwijana batamutoye biraheza bigahindura ngena matora iza kagenda rero ni nivyo abirashaka bizogira ingaruka mbi mugabo ugiye kuraba ubu ntacho vyamugize kubera hari abantu babareke naho ugira gute baguma mutora rero umuntu no kurindira karaba iyo izo manje zizotera zica yuko azogira aho atsindwa bakamucira ubanza canke yuko azotsinda zose nivyo twiye kugira tukara.
Profesora Tanazi Gahungu, hari abanyamerika n'abari mu gambo ya Democrat bafite amakenga ku byerekeye imyaka ya President Joe Biden icyo murashaka kubona ko gishobora kuba ikibazo gikomeye.
Icyo cyaratanguye kugira ingaruka kuko abenshi mu bariko barakurikirana amatora baba ariko baravuga byerekeye amatora abatanguye kuza baravuga bati none aba batama babiri naho uvuga Biden na Trump barushaje imyaka mike igoze ati none abo bantu bakwiriye ubazuza kwitwa gutorwa hari abatanguye kuvuga bati reka tureke hari isara bari we asubira Biden ibyo bizogira ingaruka ariko ngira asubire rero gatoyi mushinga na Frederico ku kibazo wabajije Leonce Hakizimana uravye ibi bintu by'imanza bya Trump z'ibiki abantu uko tubibona bashaka gutora Trump ntibazohindura bazoguma ariho bari ikintu umuntu ariko yibaza gusa ati mbega ibyo biriko biramuri za Michigan za Iowa bizotuma hari abademokrati bagenda gutora Trump hari abantu batanguye kwibaza bati kumbure abirabure kumbure abavuga ikispanyol bazohava bahindura bagende gutora Trump sio ahora
aho muriko kumvuga ku kibazo cha leta ya Amerika yashigikiye Israeli mu ngwano na Gaza.
Ego
Profesora Tanazi Gahungu ndagushimiye cyane rwose nawe mushya ntahe Hakizimana Leonce mwakoze.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
wiza mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu bizwi rya Amerika.
Muri Tanzania ishyirahamwe Help Age International rivuga ko rizogenera impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana umumuga n'abagwaye indwara zidakira amashiringi yo muri Tanzania 200,000 abazotaha kugushaka kwabo mu kiringo cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania. James Joven arabandanya inkuru.
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi 3 hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza kuraha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Europage International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iyo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Tunatimiza sera ya ulitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiandikishije ahungutse atere natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na helpage twatanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera ujya muntu yatishoboye ujya muntu atwendana ibibazo mugabo kandi akwikiza ngombwa ujya muntu atahurika uwo rero ashitse muri dipacha imbere yuko ahunguka bazomuha ibihumbi majana abiri imbere yuko aguruka bazomuha ageze muri dipacha azohabwa ibihumbi amajana abiri.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara ya Kigoma bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa cumi zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa cumi bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana
turamwingiza cyane
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Mukore iki kiringo gusubira muhira ku bugombe
ni nini kitapata baada ya iki kipindi
ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo
mimi sijui
chewa nachonzi
kuna miaka 6 ya facilitation
twatufise imyaka 6 yo kuborohereza
tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi
tunakulindia uza kutukia tunagomba kusubira
sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi
na tumwe tunaje kukubwira tigiye cyageze subira nyuma subira mu gihugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba seri
nayo misiga ivyo ngaha twe natari abo bose bahunguka nukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ngorane zitubako nabo kwipfuje gusubira gupfa yiruka
tubiza amagogo dufise ngaha tugomba yuko za bodo sikiri imbere batavugira neza yuweni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana bikagenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara Burundi ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Njuti marimundu tezamatwi ahani hivigani lovitha achubigaru kie, tulabashimie chana kumwa isu mwa kukwikira na radi juhidi Amerika, tulabashimie kani na wagenziwa achubosu wagizuru hara mwini bibigani ilo. Nadia tahani wea dufashije kwa shikiriza ibibigani ilo, kuli mikulumari kumena anje fideni yongabu, mgira mahoro, numosu mngiza mwesu.